mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendo ngo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Amakenga afise nuko hariho abashaka kwikinga mu kiza bakinjira ngo ruhusha barusavye ku telefone gusa. Ko mu byo umushyiranganje yatubwiye tubiri yuko ashobora gusaba gushaka ku telefone agaheza akinjira. Iyo telefone ubutariwe twubimenya gute?
Uyu ni umwe mu bashingamateka b'u Burundi avuga ko ariho kasorobo mu tegeko rigiye kugenga ingene imanza zicibwa n'ikungene amatohoza akogwa mu Burundi. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato, ariko umushikiranganji we ajejwe iby'ubutungane abivuga ku iki.
Iri tegeko niwamenyesha ko ritaje uhohotera uyu canke kubera yuko mu by'amategeko harabyaha. Ikitanditswe ntikiba cyane kandi uko tukitanditse ubumaze kuja nyuma y'umurongo.
Laurentine Aime Kanyana n'abashingamateka muraza kumva icyo bavuga kuri iryo tegeko ry'ukungene amatohoza zoza arakogwa mu Burundi n'imanza uko zizoza ziracibwa. Murabe hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make y'igisirikare cya Turukiya kigiye kwirukana abakozi bacu bashika ku 300,000 bakekwa kuba baragize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatandatu hari muri 2016. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganji Noureddine Kanikli w'ico gihugu ajeje kwivuna abansi, aho yavuze ko iyo ngingo itazote bakuja mu ngiro. Abategetsi ba Turukiya bagiriza umunyedini Fethullah Gülen kuba ariwe ari hejuru muri uko kurondera gutembagaza ubutegetsi, ariko Gülen asanzwe aba muri Leta Zunze za Amerika araheze imyaka irenga 20 arahakana karengwa ko ataruhara na rumwe yabigizemo. Ahamwe kwibuka ko kuva ubutegetsi bwa Recep Tayyip Erdogan buhatse guhirikwa abaharurwa mu 55,000 bahagaritswe batabwa mu mvuto, abandi barenga 140,000 barahagarikwa mu buzi bwabo butandukanye. Ubukene bw'amafaranga bwatumye abadiplomate ba Sudani bari mu makungu bamara amezi atari make badahembwa ku buryo bifuza gusubira muri ico gihugu cabo. Ivyo vyashikirijwe kuri wa gatatu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu ya Sudani Ibrahim Gandour imbere n'amashinga mateka. Uwo mushikiranganji Gandour avuga ko imishahara ibategekanirijwe buri mwaka ingana n'imiliyoni 30 z'amadolari, mu gihe ubwo bushikiranganji bwose buhabwa na leta imiliyoni z'amadolari zirenga gato 60. Tunicenda igihugu cha Sudani kiri mu bukene bw'amafaranga y'agaciro ni nyuma yaho Leta Zunze za Amerika ihuriye ko ibihano kwidandazwa mu kwezi kwa 10 ico gihugu cari gifise icizere ko ubutunzi bugiye kwisununura, ariko nta cahindutse n'abanyamitahe ntibahurumbiye cane gose ico gihugu. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije ejo kwa gatatu ko afise ivyizigiro ko Korea ya Ruguru ishobora kuvavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda vya nuclear. Trump yavuze ko umuyobozi wiwe arongoye ibiro CIA bijejwe iperereza hanze y'igihugu Mike Pompeo yavyifashemo neza cane mu mbonano y'uwo mwibanga yagiranye na perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Yavuze kandi ko yizeye ko Korea zompi zishobora kwiyunga bakabana mu mahoro bagatera imbere, yabwiye amashinga mateka aho yari muri Leta ya Florida. Radio ya Amerika murayumva tanko manzi inshuti bakunze mutwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwari mu Rwanda mukatwumvira ku FM 104 n'ibice 3, kandi turabifurije ikaze. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet kuri wezi3@burungu radio yacu vewa@burungu.com. Turi no kuri Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongire ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika inamashinga amateka y'u Burundi yarayemeje iminyanyuro y'itegeko rigenga ingene imanza zitohozwa ziburanishwa n'ingene zicibwa bishasha biri muri iryo tegeko nuko abajeje umutekano bashobora gusaka ijoro atamutahe bafise bakinja amatelefone wanka bigafatwa nk'icaha amamashini nyabwonko nuko nyene iryo tegeko rinavuga ko wikekwa ko icaha kanaka bashobora kumugendereza ku buryo urugo rwiwe rushigwaho za kamera reka zwacu bujumbura Raymond Imana abiducire mu mizi
ino nteguro ibyirizwa yemejwe ni na mashinga amateka y'u Burundi kubice 83% kwijana
iryo tegeko naho yemejwe n'abashinga amateka 90% 22% bari hakanye bishasha biri muri iryo tegeko vyarateye amakenga bamwe mu bashinga amateka ivyo navyo n'inkisa kwaje mu ijoro gusaka tamutahe no gushira ibishobora gukurikirana umuntu yikeswe ko icaha cyangwa ariko akogwa amatozwa
turavye uko ibintu bimeze kuko abantu bapfa byinshi hari abadodoberezanya hariho abicana kubera imvo nyinshi z'amatongo ivyumviro ibinibi ngabona rero yuko ugusaka kw'ijuru gutera makenga kuko ndashobora kuza kugusaka mfite icyo dupfa hanyuma ahugira nabi na yuko rero ibyo gusaka mu ijoro byovamo bakabwira mu gitondo nka kurya byahora biba kuko ndashobora kuza nabiteguye nkaza nkavuga yuko uriko urarizista nkakwica cyangwa ahugira nabi nkavuga yuko ndi muri ekitime defense ko n'ibyo n'ibyijoro nkabona rero yuko ako kantu ko gusaka ijoro yuko jewe amonavi mbona yuko koza kugururira miryango cyane cyane rezate ku bantu bapfi ibinini murakoze
amakenga afite nuko hariho abashaka kwikinga mu kiza bakinjira ubwo ruhusha barusabye ku telefone gusa kuko mu byo umushyiranganje yatubwiye yatubwiye yuko ashobora gusaba ubusha ku telefone agaheza akinjira iyo telefone ubutariwe tubimenya gute icyo nicyo mbona ko harimo amakenga je nka proposa yuko yakubaho umushikiranganje ahubwo duha telefone en permanence telefone abanyagihugu bakayimenya kugira ngo okazu hinjiye umupolisi canke ubundi muntu iwawe ushobore kubaza yuko mu by'ukuri uwo mupolisi afite uruhushya icyo cyo dufasha gusumba yuko umupolisi wese ashobora kwinjira mu rugo rw'umuntu kumbure atayo manda yazanye ari telefone yonye nayo yakoresheje
nkuko mwavuze yuko mushobora kurondera amakuru biciye no mu majwi yoba yafashe communication cyewe ndamaze kumva yuko hari abantu babahinga bazi gusubiramo umuntu nka Karorero wahoze arongoye iki gihugu cy'u Burundi uyo yaje narumvise umuntu amusubiyemo utashobora gutandukanya ijwi ryiwe n'iry'uwo muntu yamusubiyemo ubwo ntimubona ko muzohava abantu bagwa mukaga kubera kudodoberezwa kuko amajwi babo bahinguye cyangwa ari bihimbano bari korakira
kiretse ivyo umugwe w'amaho mu nama nshingamateka uje rw'ibibazo by'ubutungane wemeje ko hari abawituye basaba kw'ivyo vyahinyanywe vyobangira kuko biciye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi Felix Niragira yavuze ku izina ry'uwo mugwi yavuze umuhuza w'abarundi umushingwa manza Fabien Segatwa hamwe n'abandi bakorera mu gisata cy'ubutungane ivyo rero ngo hari nababona yuko bihonyanga gatega gakiremwa muntu n'amategeko mpuzamakungu
muri abo harabavuga ko ihinyanyurwa byiribwirizwa tunganije ije guhonyanga gatega kazina muntu ke ari nabavuga yuko ije guca kubiri n'ibitegekanije mu ibwirizwa shingiro mu ngingo yaje 28 no mu mategeko mpuzamakungu ajyanye n'agateka kazina muntu mu ngingo ya 19 hari ndetse n'abavuga ko rigiye ahubwo gusubiza inyuma ntambwe urugera amategeko n'amateka ajyanye nayo n'ubwigenge hagati y'akazi na muntu byari bigeze ko. Ikindi ni uko abahuriye ndetse mu gisata cy'ubutungane basa n'abatageza bumva kumwe ihinduka niyongwegwamo k'ingingo zimwe zimwe zigize integuro y'ibwirizwa.
Umushikiranganje w'ubutungane Emero Rantine Kanyana avuga ko iryo tegeko atabirije guhohotera nk'uko bamwe bavyibaza, naho ashobora kuba agahaze kuri iki canke kiriya nko mu bindi bikorwa mu gihugu. Yemeza ko iryo tegeko ryari rivise vyinshi ribuze uravye igihe igihugu kigezemwo.
Iyo twavuye aho tugeze niyo tuko turaja turahabona, bavuga ngo nta mwongo buri sato ibidahitswe yashobora gushika hakaba agahaze kuri uyu canke kuri uriya. Ni nk'uko no mu bikorwa by'izindi nzego zose ishobora gushika akabaga haze katagenze neza. No ngaha mu nama nshinga amateka inama nibaza ko zitamaze igenda neza iminsi yose birashobora gushika akaba agahaze. Rero iri tegeko niwamenyesha ko ritaje guhohotera uyu canke kubera yuko mu by'amategeko hanavyaha ikitanditswe ntikiba cane, kandi uko zikitanditse umaze kuja nyuma y'umurongo ubuhohotere rero umwenegihugu bimwe rero birengeje n'urugero.
Abajijwe gituma hari byo leta y'u Burundi yifuje guhindura mu itegeko ryaherukwa guhinyanya mu kwezi kwa kane 2013, umushikiranganje w'ubutungane yemeje ko ari kubera ibiguma bihinduka mu gihugu no ku isi. Kanyana akavuga cyane cyane ibijyanye n'iterabwoba, ivyo navyo bikaca bisaba ko amategeko ashirwa ku gihe kugira ntihazogire ikiboneka n'igitorerwa umuti kandi cyo riko kirahungabanya umutekano w'igihugu. Ibujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Remunzimana arakenuye tukivuga iby'amategeko mu Burundi kuri uno mwanya. Abashinga amateka bariko bararaba ingene itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru uryohinyanyurwa. Umenyeshamakuru wacu Bujumbura Evariste Nzikobanya nk'ariko arakurikirana ino nkuru, haraza kutubwira ibizoba byavuyemwo mu makuru yacu yo hanyuma. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri site za Gitkashi mu Rumonge, mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Abanyagihugu muri komini Rumonge, intara ya Rumonge nyene, banyezwa amatongo yabo kugira ngo yubakwemwo amazu y'abahoze muri site ya Gitaza na Kashi, basaba gushumbushwa canke bagasubizwa amatongo yabo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Alan Ivirankunda akoresha ijwi rya Amerika mu Rumonge.
Icyo kibanza abo banyagihugu bo ku mutumba wa Mayengo muri zone Kigwena batanze kugira ngo gishigwemo iyo miryango 174 mu mamo bari bumvikanye n'abajejwe intwaro ko imbere yuko iyo miryango iri mu yashikiwe n'ivyago vy'umwuzurira w'amazi mu 2015 mu makomini ya Muhuta na Bugarama bategerezwa kuhashikanwa ari uko bahawe ishumbusho y'ikindi kibanza. Muri kino gihe abo banyagihugu Benecho bavuga ko barenganijwe kuko amasezerano takurikijwe. Epimac niyo nkuru arayaga.
Mubindi make ico ni ngombwa kuko nasabye ko amasezerano yabayeho ico cyangwa kibanda cya mbere. Ikibanda nk'iki uko umuntu wese yatakaje barakwemereye ko ubwandu byonyaruka kugira ngo bishobore kugana na ingorane z'inzara. Ubu rero aho kurima naho bisanzwe no kuba kwihutira kwa ahantu ho kurima. Amasezerano ya mbere aho kurima hangana n'ahantu
abo banyagihugu kandi babaye butanga ico kibanza ubu bavuga ko bafise akababaro kuko ico kibanza bahora bakiranguriramo uburimyi butandukanye nk'ubw'ibigazi hamwe n'ubw'ibindi bitegwa mbumbarugo. Mu gihe ca none ukubaho n'abana babo ntibicoroshe. Petero Bucumi yitanga kwa karorero
abanyagihugu benshi nabirimye karabo kitwa yaronka mugabo ikibazo kiguma kihakwinzira nk'ubu imvura ihagenda ikibishike agatasi kagira tutararonka amatongo urumva kiguma ari kibazo. Inzara ni ngombwa ihabe kica kiri kibazo mu miryango cyane ari n'imyumbati ibigori ibiharaguko n'izindi mbuto zitunga umuryango. Uno munsi nk'aha ndiko ndavuga uku nta n'imetero n'imwe sigaranye ntushobora kurima kuko aha hantu bisanzwe mutwara abo twaba dukorera niyo bataduha amatongo mu buryo bubangutse kizosha kindi kibazo no kuri kubwanje no bunyene kuko leta no mubyeyi wa bose yogerageza ikaraba uko kuntu ayo matongo ashaka kuboneka
kubera gashavu abo banyagihugu bamenyesha ko bakaramuka bakwija meza 3 batarakomuregwa ahandi bashobora kurima bakimbura biteguye kwandagaza n'uruvyaro rwabo mu biro vya komine Rumonge niki ntije Devote avuga ati
twanze foto twashandagaza cy'ishomini yerenzara ngararinyi cyako turasaba turimane twashandagaza cy'ishomini kaso batufite turi twakabayeho nayo tarangwa turi kubera turi no tugafungura neza n'abana bagafungura neza twakoraga twifuza ko natayaga turimo twakora ariko turaba turimo n'abana bacu tubarose nyine bacyara n'icyo bafungura
mu ntwaro basaba iyo miryango kudatwagwa n'ishavu kuko bariko barabatororokaniriza ibibanza bazorimamo mu misiri imbere Erasme Hakizimana n'umuhanuzi wa Mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro n'akaranga
ukuntu batanze kijya kibanza harabaye amasezerano banumvikana neza ko abo batanze ibibanza hajya bubatse ijya site bazoronka amatongo bazorimamo bisunze uko aho batanze hangana nuvuga yuko umuntu barime ibyo biri mu nteguro kandi nize ko bazobinezererwa kuko byarateguwe neza kandi mu masezerano arabizi niwe barihangana gatoyi bari kwarondera aho bazoba babashira n'ivyashoboka bazubahereza nk'uko babisezeranye kandi birahari birazwi cyane no saba ko kwihangana bihangane cyiza niko boro nk'antu bakubita isuka ibyo bemerewe bazobishyitsa nako turababaye kuko si byiza umuntu arahantu kumbure atagira ahakubita isuka icyo kintu turacyitwara cyo gusi kandi kiri ku mutima kandi turize neza yuko kizova mu nzira
tumenyeshe ko abo banyagihugu babaye bushyirwa muri cyo kibanza cimayengo hari haheze imyaka irenga 2 baba mu mazu y'amahema muri kino gihe nabo bagasaba ko boronswa aho borima kuko badashobora gufata ingendo baja kurima aho batsize amatongo yabo mu makomine ya Muhuta na Bugarama mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Alain Yves Irankunda harakinuye no nkuru yiwe co kimene izindi zose tuba twaje bashikije mushobora gusubira kuzumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Truvewa akaburungu ukom mukanya isase akajisho kumbuga ngurukana bumenyi
cha bijya bije biranugwanuka kwari
eka nibihu
ngo nibihu akarira vyikomeye
mujya kubiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
eka sivyo
edupinge
utangike
emupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika irabeshe ubizihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Inkuru iri kureya cana cana ko gose kumbuga ngurukana bumenyi ivuga ko atamukirisu wo muri paroisse ya Ngozi iyo muri yo ntara nyene ya Ngozi turi mu gihugu cyo Burundi azusubira kwinjira mu isengero yambaye impuzu ngufi canke itabutse izo bita déchiré mu gifaransa muti byo bari kuri kugira ngo abantu bo mu ntara ya Ngozi bafatirwe iyo ngingo yoyo byahereye hehe nimba ari kuri umenyesha makuru wacu ibujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye umuco muri awuronka muri no nkuru
Kumbuga ngurukana bumenyi bivugwa ko ari tangazo ryashizwe habona kuri uyu w'Imana uheze rivuga kubijanye n'inyambaro zibujijwe kwinjirana mu isengero haba ku bakenyezi cyangwa ku bagabo bo muri paruwasi ya Ngozi muri yo ntara izo nazo ni nk'amakanzu cyangwa amajipo agarukira haruguru y'amavi impuzu zifata ku mibiri cyangwa izindi zose zo kwerekana ibice bimwe bimwe by'umubiri kubigeme n'abakenyezi ku basore n'abagabo naho hakabuzwa amapantaro atabutse zimwe bita déchiré mu gifaransa cyangwa ngo bambara impuzu zituma haboneka agahuzu ko munsi nabo babambara izikwije barabuzwa kwambara iziri ku bimenyetso by'imigambwe cyangwa indi migwi ibi biriko birahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi patiri mukuru wa paruwasi Ngozi Silas Nyandwi ntabihakana avuga koko ko byari mu bigize inyigisho zari zitegekanijwe gutangwa kuri uyu munsi w'Imana ariko rero aho umuntu ashobora kwibaza nimba patiri yashatse gukebura abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi kuko bo bafise inyifato mbi mu kwambara Patiri Silas Nyandwi avuga ko bambara cyo kimwe n'abandi bo mu zindi ntara ariko ko yashatse gukinga ku mici imwe ishobora gutiturwa n'indi yo mu bihugu bya kure na cyane cyane iyo kwambara abantu bakikwiza nk'uko akaranga kabo kari
nishanze nk'uko kwa handi hose mugabo urabona hariho ibintu bijanye n'akaranga biva handi kasanga tugetura bimenyera umuntu rero nini Joseph aragira ati hariho ibibereye n'ibitabereye cyane cyane mu gihe cyo gusenga ndetse no mu gihe cyo gusenga ku muntu w'Imana w'umukirisu hariho bimwe bimwe bijanye n'uburanga umuntu agira ati akakaranga ntikajanye n'umuntu w'umukirisu niyo nyigisho muri rusange kuko twe twayishyikirije tugira tuti ko abakirisu tujejwe bo muri iyi paruwase dusanzwe tubaha inyigisho kandi bakayakira ati niyo twayibashyikiriza.
Patiri mukuru Silas Nyandwi avuga ko abakozi ba leta hamwe n'abadandaza bo muri iyo ntara ya Ngozi aribo basavye ko yogarukira inyifato ijanye n'inyambaro igihe bariko bararonswa inyigisho mu gihe ca Noweli iheruka. Nubwo bivugwa ko uzosubira kwinjira mu isengero rya Katolika yo muri iyo ntara atambaye ku buryo bwikwije nk'uko bisabwa azosohoka, warongoye paruwasi Patiri Silas Nyandwi avuga ko ibihano atari byo bizoshigwa imbere kandi izigiye ko bizoshigwa mu ngiro atanga uvuzi bayemwo.
Ibyo sizo twacahurira gufatira ko kuko turazi yuko bazovyifatamo neza kumbura bazotera amakenga ni nabo babaza gusengaho kumbure baje bavuye ahandi abo nk'abakirisu b'Ingozi n'abantu bakira cyane cyane ikintu kibabwiye bakumva yuko ari ikintu cyo kugira ngo Imana isonegwe ingoro y'Imana isonegwe si ibintu bikunda gukenerwa yuko umuntu arinda kugira ngo wende kubishyiramwo n'amategeko ingufu nk'izo turazi yuko bazobitunganya neza kandi bazobifatirako.
Iyi ngingo yaravuzwe ko ibitari bike ku mbuga ngurukana bumenyi. Tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse. Duhere kuri uyu avuga ati kubwanje ntahura ko kuba kanaka yo kwambara atikwije kandi akaja mu bantu bidaturuka ku bukene bw'ingingo zibuza mwe n'izo nyambara namba ahubwo biva ku kugene nyene kwambara atahura ibijanye n'inyambaro ziwe. Noneho rero gapatiri iyo ubundi wogwije inyigisho gusumba ingingo uwatahuye agahinduka kanatsinda burya bavyiyumvamwo kujya nyene. Uyu nawe avuga ati ndashimye ingingo y'uwo mupatiri kubera abarundi bamye bambara bakikwiza rero aho ikizungu kiziye kikatuzunguruka twibaza ngo kubegwa no kwambara ngufi canke izifise udutoboro. Dusome n'uyu avuga ati ku isengero ryitiriwe umushaha mweranda rya Katolika mu Gihosha aho sengera hari ingingo yafashwe haraheze imyaka ibiri. Patiri waho yabona bigeme baza gusoma ibisomwa by'Imana kuri altari baza batikwije bambaye impenera yaciye afata ingingo yo gusonesha amakanzu yera maremare ku buryo uzi imbere gusoma yambara kikwiza. No ku isengero rya Katolika nyene riri ku musozi wa Siyoni Gikungu mu birori by'abana baraganira basanga baza bambaye batikwije. Abapatiri baho baca bafata ingingo yo kuza barasonesha amakanzu ajanye n'ubwo rubanza maze izo mpenera bakazambara batari mu ngoro y'Imana. Canke mwari muzi ko amakanzu mu baririmvyi mu maparuwasi menshi yavuye kuki? Uyo mupatiri yakoze ku mugaragaro ibyo abandi bapatiri bagwanya bihore. Uyu nawe aritwengera ati hihihihi. Uyu ndi nawe ati uwo mupatiri aragaheza gigwa kuko akoze igikorwa ciza cyane. Nukuri n'andi maparuwasi yose n'amadini yose nafata iyo ngingo. Turabandanya n'uyavuga ati nibabigishe bahinduke ntangingo. Tugarukize kuri nawe yanditse ati nahagararira ingoro y'Imana harya hari abantu baza gusamaza bambaye ubusexi jewe ubu ntarose ikibanza c'imbere nkicarana n'untirimutsa nca nitahira nkumviriza imisa ku iradiyo. I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Mugenzi wacu Diane Ndonse arakenuye mukanamwe mufise ibinugwanugwa ahiwanyu mu biturungikire kuri radio yacu arobase gmail.com gutya amenyesha amakuru bacu baducukumburire. Dukwitire mu Rwanda imbere yo guhana gahindukira aho hari abanyagihugu mu murenge wa Nasho ni mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda babwije ijwi rya Amerika ko bagiye kwicwa n'inzara kubera ubutegetsi bw'abategetse kurandura imirima yabo. Ibindi kuri nonkuru na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Kuki batemaguye imyaka muzi imibereho yanjye ndi n'imfubyi kandi ntajyana kirengera mukaba mubona ibyakagombye kundengera mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura ni ukubera iki
nijwi ry'amaganya umwe mu batuye akagari ka Rubirizi mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda ubutegetsi bwabatemesheje imyaka ku ngufu bubashinja ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi ni mu mudugudu wa Masiza hari hahinzwe ibishyimba amasaka imyumbati n'ibijumba kuri hegitari zibarirwa muri 30 biravuga ko bari abaturage babarirwa mu ijana bamwe ngo bakodesheje abafite amasamba abandi bakahahinga bacungira banyiraho uyu wadutambagije hate nk'amasaka yarafite umusaza yacungiraga isambu aratubwira uko byagenze
nacungaga iyo famu nyirayo ntago bari kumubona banca amande y'ibihumbi 10 maze kuyatanga ubwo none ubuke mu gitondo bwangira ngo na amande wenda baratubujije kuzavamo wenda imyaka yeze ukiyebwaho mu gitondo bati nukurandura tubyita ibikino mbese bazana umuganda abaturage batemaho babona bari kwangiriza baratwahukamo bati mwebwe mugende mwitemere amasaka yanyu utere yatema nuko mufunga n'amande y'ibihumbi 300 n'ugutema twese dutema
imyaka yatemwe kuva ku itariki enye z'ukwezi kwa kane yarimo amasaka yari yaratangiye gusambura buri amezi abiri ngo gere abari bahinzemo batubwiye ko ku munsi wo kuyatema bahagarikiwe n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze kumwe n'inzego z'umutekano ariko ngo hari abagiye babura amaboko yo kwitemera imyaka kandi byabagizeho ingaruka
n'ubu narahamutse ibyo nahaboneye nta n'ubwo nzongera guhinga kuko abantu batandatu mfite ntabagaburigize ko bayatemye
uriya mugabo uri hariya hirya nyine muzamukanye bahagaze mu isambu abayobozi babahagarikiye baratema bashyiramo n'abakozi baranabahemba pe kandi gutema imyaka bahinze ngira numvaga nta mbaraga nawe zo kujya gutema ariko uzi kuba warahinze uzi n'inzara ugiye kuzahura nawe ukajya gutema imyaka
ijwi rya Amerika rigera hatemye imyaka yahasanze abashumba b'inka n'ihene birirwa baragiye kuri bo babonye ubwatsi twabonye kandi abana birirwa batunda ibishakashaka ku magare bajyana mu biraro by'amatungo iwabo mu rugo twabonye kandi amabaruwa bamwe bagiye bahabwa n'umurenge bahatira kwitaba igihe babaga binangiye gutema imyaka aka ni agacu ubusanzwe gakunda kwibasirwa n'uruzuba kuba imvura yari yaguye muri iki gihembwe cy'ihinga bengo byarama hirwe kubahinza ariko yabaciye mu myanya y'intoki kuva kuri uyu wa kabiri dushaka ubutegetsi ngo twumve icyo butangaza kuri iki kibazo nta makuru ahamya buturukaho ubwo twari ku murenge wa Nasho nyuma ya saa sita twahamagaye madame Konsore Kanza y'urutegeko uyu murenge maze atubwira ko yari mu bibazo by'abaturage kuri uyu wa gatatu nabwo mu masaha ya mu gitondo yatubwiye ko yari akiri muri ibyo bibazo by'abaturage gusa dusezeranya ko nyuma y'iminota 10 yatuvugisha ubwo telefone ye yagumye ku murongo ariko ntiyigeze yitaba twakomereje kuri bwana Fred Mufuruke guverineri w'intara y'iburasirazuba amaze mu masaha 5 za mu gitondo mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko barimo bibuka jenoside yakorewe abatutsi tumubajije igihe twaza kuvuganira ntacyo yasubije ku masaha y'igicamunsi twakomeje kugerageza izo nzego zose yaba Kanza y'urutegeko umurenge wa Nasho ndetse na Mufuruke utegeka intara y'iburasirazuba nta witabye icyakora bwana Muzungu utegeka akarere ka Kirehe yaje kutwitaba amaze tumwibukije ko mu gitondo twamuhaye ubutumwa busobanura impamvu twamushakaga atubwira ko atabubonye twatunguwe no kumva asa n'uvuga ko iki kibazo ari gishya mu matwi ye byihuse yahise akupa telefone atubwira ko agiye kubanza kumenya uko bimeze
ndaza kubikurikirana
ntabyo muzi se
ndaza kubikurikirana amakuru yabyo neza
twe twari tufite amakuru ko mubizi
nyamara mu minsi mike ishize madame Kanza y'urutegeka Nasho yabwiye radiyo izuba ikorera ikibungo ko mu gutema aya masaka byatewe n'uko abaturage barenze ku mabwiriza kuko ngo n'ubutegetsi bw'akarere bwabakoresheje inama bunabandikira ubugira kabiri bubabuza guhinga aho korora ariko babirengaho
guhinga mu ifamu ntibyemewe guhinga mu ifamu ni ikosa imikoreshereze mibi y'ubutaka tumaze kubona rero twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikoreramo ubwabo kuko babikoze babizi barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo nta kundi rero umuturage nyine tubwira ko bagomba kubikuramo ifamu ikabifamu
iki gikorwa nticyarakaje abatemeye imyaka gusa ahubwo n'abaturanyi babo barumiwe
cyaratubabaje natwe tutahinze yo kubera ko iriya myaka yari gutunga abantu benshi
kubatemeye imyaka bati
ingufu bashyizemo mu gutema niyo bazishyiramo mu guhagarika byari gukunda ko mvuga byo batwandikiye bazikwandikira ngo duhagare guhingamo inde urojya guhingamo
umuturage ntago yarime isaka ari bibe amasaka arinda merage kubagagwa amasaka arinda hacingingo arinda nasambura umuyobozi atarabimenye
akarere ka Kirehe batemesheje abaturage imyaka ku ngufu mu gihe gakunze kwibasirwa n'amapfa azahaza abatari bake mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere y'umwaka nibwo ijwi rya Amerika yabagejejeho amakuru ku baturage bugarijwe n'inzara bahabwa ibiryo mu mirenge ya Zanyamugari n'ahandi abaturage b'aka gace ka Nasho katemwe imyaka nabo baravuga ko na n'ubu bakenye bagihabwa ibiribwa
muri iyi minsi twafataga ibigori hari hakurya ku murenge uretse ko byafataga bake bake
kira kimwe ntabwo gitangwa na buri wese bareba wa musaza umwe utishoboye bakaba ari we baha ni kira kimwe kirigori n'iki bishyimbo ntibabirenze umudugudu bakoramo nk'abantu nka batatu
aha bagira ubusajwi rya Amerika ikirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda
Eric arakenwe na kwewe kuri we duce dusozerere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunzi mwariko muratwumviriza tubashimire vyimva mutima twongera tubatumira mu biganiro vyacu biri mbere muri vyo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ubuzima bw'abatwabaye mu hanze igihugu b'abanyarwanda bwifashe gute nivyo muza gushobora kumviriza muri isanga igice saa 12 naho aza kubashikiriza makuru avugwa mu Burundi gice saha imwe n'igice aza ko ara makuru arambuye avugwa muri Afrika no ku isi hose mwakoze kutwumviriza na Lidiane Nahazwe muri studio ya 18 Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Innocent Kimenye yegeranije amajwi yakoze hamwe na ingenieur Linas yashikanye ahiwanyu twemi tuti muranikwe.